Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku munsi wa 57 iheze muyobozi w'iro sense bijejwe kugenduza ukuntu ama radio n'inyamakuru bikora yaratangaje ingingo yugara gutagisura inyuma iradio BBC yabongereza ku butaka bw'u Burundi. Yongera aratangaza ibindi bihano bifatiwe iradio Ijwi rya Amerika bibuza abamenyesha makuru b'abarundi canke abamenyesha makuru abanyamahanga bakorera ku butaka bw'u Burundi gukorana ni iradio Ijwi rya Amerika. Iyo ngingo yaje nk'icaduka kuko iradio Ijwi rya Amerika ahubwo yari irindiriye gutezurirwa inyuma y'ibihano byari byafashwe kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka 2018 yabuza iradio Ijwi rya Amerika gukoresha imirongo ya FM mu kiringo cy'amezi atandatu. Icyo kiringo cyararenganye, ariko imirongo ya FM iradio Ijwi rya Amerika ntigeze igurugwa. Nestor Bankumutunzi yarongoye urwego sense yavuze ko barongoye iradio Ijwi rya Amerika baterekanye ishaka ryo kuja mu Burundi gutera igikumu ku masezerano y'ukuntu iyo radio yokora nk'uko byari byasabwe ibindi binyamakuru n'amaradio. Yamara abarongoye iradio Ijwi rya Amerika bobo bavuga ko bakoze ibishobotse byose kugira ngo baronke uburenganzira bwo kuja mu Burundi kuyaga n'abarongoye urwego sense, ariko batashoboye kuronka ubutumire bwari kubaha uburenganzira bwo kurondera visa yo kwinjira mu Burundi. Mukurindira ko batetsi ku mpande zose bumvikana ku buryo bwo gutorera inyishu amatati gushika ubu batarumvikana ko twatumiye bamwe mu bakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika kugira ngo batubwire ingaruka zo kutumviriza iradio Ijwi rya Amerika kandi bongere batange intererano yabo kuvyokorwa kugira ngo abarundi miliyoni banyotewe amakuru y'imvaho bashobore gusubira kumviriza iradio Ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM. Turi kumwe na Aimé Pascal Nduwimana nibaza kutuko turamurondera ku telefone akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion akunda kandi akurikiranya hafi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Nduwimana aramaze kugira uruhara rukomeye cyane mu biganiro vyacu tubashikiriza cyane cyane muri sanga. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yemeje gukangurira abarundi guhindura ivyumviro n'ingendo kugira ngo haboneke iterambere mu Burundi. Ndikumana nawe nyene aramaze kugira uruhara ruhambaye cyane gose mu kiganiro muri sanga. Muri neza Faustin Ndikumana.
Muraho neza.
Murakomeye ngaho i Bujumbura.
Yego turaho, okay.
Yego. Turi kumwe kandi na Innocent Bano ya nonosoye amashuri ya doktora mu vyereke politike. Bano nawe nyene ni umukunzi w'iradio Ijwi rya Amerika kandi yaramaze kugira uruhara rukomeye mu biganiro byacu mu kiganiro cyane cyane muri sanga hamwe n'ibindi biganiro. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Mwiriwe.
Murakomeye neza Bano.
Yego ndaho murakoze.
Ahi Brussels akabeho ntikarahera.
Asamara kazo.
Ego be mukurindira ko tubona Aimé Pascal Nduwimana reka dutangure kuri wewe mu cyanta he Faustin Ndikumana. Iyo ngingo y'urwego sense rujeje kugendoza ku ntama radio n'inyamakuru bikora mu Burundi mwayakiriye gute?
Kandi ho don yaradutangaje se cyane n'icyari tuzi ko bishobora gushika hiyo kuko ntaravye akamaro ibimenyesha makuru na cyane cyane nk'iradio nka nk'irujya Amerika bifise byaradutangaje cyane kuko byashyize mu gihe ahubwo mbere hari hageze ari uko mbere urazi byari bihitiye yuko ahubwo amaradiyo yosubira akavuga kasamira nari menshi kuko burya y'amaradiyo asanganye ari menshi biri mu byerekana yuko umwuka w'amahoro witunze uri kuragaruka mu gihugu kanaka amarekiye rero ku bijyanye no musanga imbere imenyeshamakuru n'iradiyo y'u Amerika urabye akamara ifite nko gutanga inkuru information ukaraba gushobora guha abantu batandukanye afite bitandukanye gushikiriza ibyiyumviro urumva bifite akamaro mu ntwaro rusange mwe bita kugushyiraho debat contradictoire urumva abantu badahuje ibyiyumviro mu bijyanye no kugira icyo bita mu gifaransa edifasiyo sitwayeni ni ukuvuga ibijyanye usanga gihe nk'inyigisho abanyagihugu bitandukanye nk'abahinga muba mwatumye mu bintu bitandukanye bigatuma bana abantu bose ntibashe kujya mu ishuri cyangwa baze baramenya akanakara ugasanga iyo bumvirije amaradiyo nk'ayo barahakura inyigisho zidasanzwe amaradiyo nk'aratuma icyo bita rodevabilite de dirija ni ukuvuga abategetsi bashobora ku ruhinini baza barasigurira abanyagihugu mu mabanga bajejwe ibyarire muhamutuma ko mushyiraho ugasanga umutegetsi runaka arashoboye gusigura ingingo kumbure inkoranyagihugu batatahura ugasanga arazinonose abanyagihugu barabajije noneho wa ya migenderanire y'abanyagihugu n'abategetsi ugasanga iri kwiyongera ikindi ni uko maradiyo nta bituma nyine mbere n'ibintu bitagenze neza bashobora kubivuga bakabivuga hari ugasanga birafatiwe ko abafata ingingo mu kubikosora ugasanga biri kubituma noneho ibintu bisa n'ibitera imbere hama iradiyo y'u Amerika rero ryari muri ayo maradiyo yashobora guha ikibanza abantu bafite ibyumviro bitandukanye iri radiyo y'akarangamutima nyine ishobora kuvuga igakwira mu Burundi hose bakayumva abanyagihugu bakumva ibiganiro bitandukanye bifite akanovera abantu b'imigwi itandukanye bashobora gushyikiriza ibyumviro ni ukuri kuri radiyo bavuga ati akarangamutima kwayo kari uguhengamira hacanye guhengamira hariya nibaza yuko ari ikintu bashobora kuba batarumvikanye ko
none ku bwanyu Faustin ku bwanyu umubona ikintu cyo gukorwa ari kihe muri iki gihe mu kurindira ko abatetsi ku mpande zose bumvikana
njyewe nibaza yuko mubandanye ibiganiro kugira bive mu nzira hakiri kicyo batumvikanye kuko kugara no kubanza abantu bakibuka yuko na cyane cyane abatetsi bakibuka neza yuko gukuri radiyo imwe mu maradiyo uri kurabuza abanyagihugu gushikira ibyo byose uzadereje kudondagura mu bisanzwe rero ibyo kwihutira guhana kumvira umengo n'abanyagihugu urabahanye mu kudashikira izo informasiyo canke ibyo byose ariko ndavuga numva umengo byuba byiza igishobora kuba batumvikanyeho kikava mu nzira hakiri kare mugabo ntaco uza yuko iradiyo nk'iyo rya Amerika yobandanje kugura ikora hanyuma ibyo batumvikana ko bakabyumvigita banakire ndetse nk'ubu bavuga bati turimirije amatora nakajyo keza kugira n'imigambi abantu bashaka gushyikiriza baze barayumva ari myinshi mu baradiyo atandukanye abanyagihugu bamenye ibyumviro by'abantu zekanaka runaka ku buryo bashobore kwisanzura muri rusange nibaza yuko ahubwo ubu hageze igihe koko amaradiyo agwira ahubwo kandi na cyane cyane ashishigushyira mu gihugu cyose kuko burya amaradiyo yose yashobora gusanga akarashyikira mu gihugu cyose ku buryo
n'igihugu hari hose shobora kuyumvira ego ino samba ndazi ko muri iburusi ariko ndazi ko atamakuru yerekeye Burundi yatangazwa na radio ijwi rya Amerika abacika iyo ngingo yo kugara radio ijwi rya Amerika mu kiringo kirenga mezi atandatu eka hakiyongera ko nibindi bihano byo kuza abamenyesha makuru gukorana na radio ijwi rya Amerika mwebwe mwayakiri gute
ndumva na byabisa nuko byantangaje gato ariko rero murazi ko kugira iradiyo yo hanze ishobora gukora mu gihugu hateza kubaho amasezerano hagati y'abarongoye leta eka n'abarongoye ayo maradiyo mu gihe rero amasezerano atubahirijwe nibaza ko rimwe na rimwe kubera inyungu z'igihugu zirengera izindi nyungu zose igihugu gishobora guca gifata ingingo zimwe zimwe nimwe ntumbero rero nabitahuyemo ko hariho ibintu leta y'u Burundi itashimye mu byo bari basezeranye n'abarongoye leta radio ya Voice America. Muri cyo gihe rero gikenewe nuko hagati yabo basinye aya masezerano kugira iyo radio ishobore gukora mu Burundi bo kwitara hamwe bakaraba ibyatandukanya kugira iradio abanyagihugu bahora bumviriza kandi rimwe na rimwe yafasha ishobore kubandanya ikora atagatoza na kamwe karimo.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwicara hamwe ku bwanyu byogenda gute abategetsi barongo iyo radio bavuga ko abategetsi ba radio ijwi rya Amerika batigeze berekana ugushaka mu gihe tuzi ko hariho abategetsi barondeye cyane rwose kugira ngo baronke ubutumire ivyo byose bigahe amaso agahera mu nzira ku bwanyu uko kwicana hamwe kugenda gute
je nibaza yuko mu byo leta isaba ndabaza ko mu byo leta isaba abo barongo iradio bogera bageza ko bishoboka kuko leta ku nyungu nkuko nabivuze inyungu zirengera izina nyungu zose ari inyungu z'igihugu irafise ububasha bwo kubandanya idadaza ariko uko nibaza nuko n'abarongo iradio y'igihugu cya Amerika bogerageza bagatahura makenga ka ni mpunga abarongo leta y'u Burundi bafise maze bagashyira ibintu mu nzira kugira iradio ikora itarenze amategeko.
Ego Amerika nico kibazo tukigaruke tugaruke tukibaze Faustin Ndikumana hariho kutumvikana kuko eka ku ruhande rumwe leta ivuga ko abategetsi biradio ijwi rya Amerika batashatse eka baterekanye ngoga mu gukemura ico kibazo mu gihe bakoze ibintu byose bishobotse ku bwanyu nkuko na Innocent abivuze bano kugira ngo abategetsi bizo nzego zose bicarane byogenda gute
ubwa mbere hoho kuba kwa leta isaba ikimenyesha makuru runaka canke nka nkiradi runaka ngo yisabe nibaza yuko muri demokrasi mu bisanzwe na leta itegeza kumva yuko umwidegembyo wo kumenyesha makuru ari ikintu gitegeza gukingirwa ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu mu ntwaro rusange. Hano ibindi cyo tubaza kandi twaza yuko mu bisanzwe ni hamwe kumbura inzego zo mu bihugu by'iwacu biba zitararonka ubushobozi n'ingufu zikwiye mu bisanzwe n'ujya rwego rwa senise ni urwego rwigenga mu bisanzwe si urwego rushobora kuvuga tukigura uko rugira leta cyane na leta iriko irarengera rurayikebura ati wewe aho uri kurarenga karindwi mu bisanzwe nicyo rugiraho kuko ni urwego rwemejwe n'ibwirizwa shingiro usoni mu ibwirizwa shingiro ragakotegeza kwigenga kugira na n'abategetsi bo muri leta baba bashaka kurengera inyungu z'abanyagihugu runaka kuko muri demokarasi iyo ngwanyi irakunda kubaho kuko abantu bo muri pouvoir executive murabizi barakunda kuvuga bati kumbura imenyeshamakuru bishobora kutugora mu gushyikiriza ibintu kuko tutabyifuza dushaka gukingira ibi na biriya nicyo gituma inzego nk'izo za serivisi ziba zihari kugira na leta ishobore gukingurwa nibaza rero yuko wese ni tari buba bwobigize n'ingugu mu kugira urabe neza kuko uvuga ngo abantu bashoboye kuganira ngo abantu bamwe bakavuga bati twararundiye kuza turaburaye mbitaturomye twashika abaye nabo ngo nta kigo maze urumva yuko yari ibintu bishatse kudagika ubundi urwego senese rushoboye gukora neza nk'uko ibwirizwa shingiro bikora ibintu nk'ibyo bashobora gutaka kuko ni urwego bishobora kuvugirwamo leta nayo ikumva ko ishobora guhanurwa ati aho ikurarenza radio bisa nk'ibyo bakuze ati nawe akumbura hawugaha mugabo kugira birinde bishikaho iradiyo yugagwa ni ibintu bidashobora kumva muri iki gihe iradiyo nk'izo zari zifite akamaro abanyagihugu biboneka bigaragara kandi mu ntango ikenewe ari uko urwego senete rukingira neza ibintu bya liberté de la presse kuko mu bihugu kenshi birakunda gusubira inyuma ku nyungu z'abategetsi bashasha ushaka zabo ku nyungu bwite nicyo gituma rero tuvuga tuti boraba urwego nk'ubwo ruhari ku buryo twirinda gushyira twirinze gushika ngaho ngo bushobe kukonsiliya ku buryo ibi na biriya bishobora kubahirwa mugabo inyungu cyane cyane z'umunyagihugu bizi biri inyuma ntibihohoterwe.
Icyo kibazo mushya Innocent bano icyo kibazo mushya na Faustin ndikuma nashikirije cyo kudadika ku bwanyu mu kivuga ko iki cyo torerwa inyishu gute
bazako mu ntwaro rusange kandi mu ntwaro y'amategeko amategeko ateza kubahirizwa mu gihe rero amasezerano asinywa hagati y'impande zibiri izo mpande zibiri nizo ziteza kuraba ko amasezerano yubahirizwa seni bazarele yuko hagati y'abarongoye radio ya Voix d'Amérique nko nabivuze n'abarongoye Conseil National ya Communication bo bandanya bagirana ibiganiro kugira barabe ko amasezerano ayo bandanya agiwa kugira radio ya Voix d'Amérique bamenyumviriza muri mu Burundi hamikini naco nashaka gushikiriza nuko nkuko nabivuze leta ifite uruhara gukingira naho sense yo bari yigenga leta itegeza gukingira inyungu z'igihugu abakirimo n'abagikoreramo bose muri icyo gihe rero iyo amategeko
ndumva telefone ya Innocent isa n'icitse ariko reka tubibutse ko muri kumara bandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Gilbert mwiwe neza.
Allo
muratwumva Gilbert?
Ndabumva neza cyane.
Muri hega Gilbert?
Mukutavu mu ntara ya Bururi.
Kandi kazina ninde?
Nihori imbere Gilbert.
Nihori imbere, munafite ikibazo, munafite icyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku ngingo yo kugara ama radio nka ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza, duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Icyumviro kandi teho nibaza yuko hagati y'abarongo ya radio BBC hamwe na ijwi rya Amerika oza kuvugana n'urwego senise wo mu Burundi hama ayo matati akavaho kuko iyo haba nka BBC icyo bayagiriza bayagiriza rero kiberekanye itari ryo kandi ijwi rya Amerika naryo bayagiriza yuko byabana byabandangiye ikoresha umenya camakuru ariko abarondwa n'ubutungane nibaza rero yuko abarongoye amaradiyo boza bakavugana hameze bikana bikavaho hama akabazo kanye mu cyako bazo batumire
yego
ndega ko mbona marati yo sa
mu nyuanyu radio ijwi rya Amerika Gilbert yarafite akabazo ariko nituzi gene bigenze telefone yiwe icicika mushya ntahe bano kamo Gilbert ariko aratera na kamo namwe mwagize ico muvuga ko akavuga ko abo batitsi bakwiye kwicarana ico murabona ko ari kibazo gica gutorerwa inyisho mu maguru masha tuzi intamba bize abandi
nibaza nkuko babivuze muraze ingene ba ingene muvuze mu radio y'ijwi rya Amerika ingene uru wa sense yavuze ko iyo ngingo ifashwe gushika hano verorde no gushika barabariho mu igihe rero batandikiriye ngo cyo kuvuga ko hari igihe bishobora kujya mu ngiro nibaza ko mu mwanya avuze habariho umwanya kugira abantu bicare hamwe bashobora kuvugana ni nacyo bituma rero nosaba abarongoye ijwi rya Amerika ko bagenda bakavugana hanyuma n'abarongoye iyo komisiyo bakaraba ingene ibintu byoza mu buryo kugira iradio isoko kuba nibaza ko haba ijwi rya Amerika rirafise inyungu cyane mu byo bikorera mu inyungu cyane nk'iradio imenyesha makuru nibaza ko na leta nayo ifise ishaka uko bene gihugu bomenya ibiri ku birabe mu gihugu mugabo rero atakintu kirinze kontonda inyungu za leta inyungu z'igihugu nacyo bituma rero abo bantu babiri bateza kuraba nyene abo bandanye ibiganiro kugira iradio y'ijwi rya Amerika ishobore kubandanya samya no urundi nibaza katari ibintu bigoye igihe ho bari ishaka mu mpande zose
ariko hariho ikibazo cyo gutumire
ibyo nibaza ko mu bidushikirije ubu mugabo ndavye mu itangazo ryasohowe rete ijya sense ntaho yigeze bivuga ari mugabo urumva ko mwebwe mufise mwamufise inkuru zemezeje mu gihe ntaje narinzi ari nacyo bituma nibaza ko hakiri inzira yuko abo impande zibiri cyangwa kumvikana kuko mu itangazo basohoye ntibigeze berekana ko banse kwitaba ubutumire bavuze yuko cyane cyane murazi ko hariho nk'umunyamakuru mukoresha ubutungane bw'Uburundi burondera namwe mugiye mu kibanza cya leta mwumva ibyo bintu bidateye isoni kubona nk'iradiyo ishikiriza amakuru hama akabikoresha umunyamakuru yashatse guhungabanya inyungu z'igihugu mumva leta nayo byifatamo gute mujya mu kibanza cyane
ariko mu bisanzwe butungane bwo muri Amerika umucamanza ataracurubanza bwegeka ko ivyaha umuntu abakira umwere niko mu mategeko muri sanswe ako niko amategeko yo muri Amerika akora ariko reka tubibutse inshuro ti mwese ko muriko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Thomas muri neza egera telefone Thomas mubwe cyane muri he Thomas
ndi Bujumbura
Bujumbura kandi kazina
ndayishimiye
bunafite kibazo bunafite cyimviye
ego hanini je nagomba negure nivu nyuma ibintu byo kugara amaradio nka Voix d'Amérique na BBC kugira ntizisubire gukoregwa gukorera ngaha ku butaka bw'u Burundi je navuga ko tubiraze ubinga
Hello Thomas matumba ndumva na telefone ya Thomas ifise ikibazo reka tugaruke kuri mwebwe mushana ifosta andi kumana twavuze ico kibazo c'ubutumire ni kibazo gisani kitumvikanwa ko ni impande zose ku ruhande rumwe bavuga ko atagushaka kwabaye ariko tukaba tuzi ko hakozwe utwigoro twinshi cyane gose ico kibazo c'ubutumire muribaza ko muri iki gihe eka basigwe neza ico bipfuza mu rwego sense muri baza ko ari kibazo gishora kuva mu nzira mu buryo bwihutirwa
ye ico kibazo byo kibazo cy'ubutumire n'ibikingo kudasa bese mbona ko ari kibazo gihagaze ubwa mbere hoho nusaba barundi baye batira imbere mu byiyumviro muri demokrasi nico gituma ubutegetsi butandukanye nagira ngira barasuka ko leta aha iri hose ibikoze cyangwa ibikikirije ko byose kuba rukuri nico gituma ubutungane bwigenga nico gituma hari abantu bahora baburanya leta bakayitsinda nico gituma leta ija kuburana rimwe rimwe nk'abandi basangira tsinda ni kuvuga rero leta iserukirwa n'abantu abantu bayiseruke bashobora kuba bakoze nabo ibintu ku mbere barengera nico gituma hama hariho kumvikana umuntu atumva yuko afata ingingo zishobora kuba zirengeye nico gituma izo nzego za senete zigenga cyangwa n'ubutungane bukigenga kugira n'umunsi umwe na leta irenza karimbi nayo nyine bayikibura bati aha warengeje dufashe nk'icyo twumvise ngo tumumenyeshe amakuru ngo yobaye afite arindwa n'ubutungane bw'u Burundi yoba akora muri iyo radiyo yitwa donc yitwa ijambo bwa mbere hoho no mu ibyizwa shingiro ry'u Burundi cyangwa mitaro n'ibyizwa shingiro ry'u Burundi umuntu ataracibwa urubanza haranditse yuko ari perezida Musabe Innocente ni ibyizwa shingiro ry'u Burundi yari wagusohoka nkanetswe rero muri ayo mabwizwa shingiro y'ibihugu byateye imbere mu ntara rusange umuntu uhita kwaba yari ahandi akaba atagenda ikondongera akazi ibyo birabwa n'andi mategeko bitabuza neza yuko ushaka gukurikirana mu butungane cyangwa n'ubundi ashobora gutungana ashobora kubandanya gukora mugabo umuntu ataragirwa hari hanze kagira turi kuvuga ngo hanaha n'ahantu hari nk'akajaye nasubira ibyo si amategeko ategereza guca gihagarika ni byanyu ushobora kuvuga ati jewe uwo muntu sinari namwifuriza yuko yogira ibyo ivyo rero nico gituma ubutungane bwama buhari nibaza yuko rero tureza turatandukanya ibintu tureza kuragwa n'ubutungane n'izindi ngingo zifatwa ku rundi ruhande kuvuga ngo leta y'ubundi ngo ibice mba yuko umuntu ndabyumva arashobora tuti urya ari hariya anyi kwaza turamukurikira mugabo ntibijyanye n'uvuga ngo arika arakora akazi cyangwa ngo ngo yamaze kwakirwa n'icyaha nibaza yuko bugerageza abantu bakatanze tukagira tukaraba neza icyo ikiba kiri ko kirafasha igihugu kuko n'iradiyo ivuga mu bisanzwe iradiyo itanga urubuga naho hari abantu buyivugira ko bakavuga ibintu kumbura uvuga uko utabibona rero nama ndiko ndavuga igihambaye n'uko iyo radiyo ititanga urubuga kuri wa wundi nawe akabeshuza akerekana n'ibintu biba byabuze akabishuza ku maradiyo kenshi niko bibanza kugira kiretse iyo radiyo ibandanije
niko n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru abivuga niko n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru abivuga
urumva radiyo n'urubuga urubuga kandi ruvugirwa ko nabo na leta iyo rukenera mbere mu gushaka gushimangira nk'ibintu bimwe bimwe ishaka gusigurira abanyagihugu abanyagihugu barayivugiraho ni espace leta baduhumbi kuyikura ko rero ngo urayihanye rero ndabona tumva yuko ubuhanyo bibisi ubuhanyo twibitwa nyine tereko yari radiyo kiradufasha mu kugira abanyagihugu bashobore gushikiriza ibyo bintu bitandukanye kiretse rero igihe nk'iradiyo ivuze nk'ibintu basaba ati duhe tubibeshuze tugire gutigati kwagira ahibigiye mu makosa cyane mugabo ishobe kugira zo proposal kabibeshu zane ukabira ati byo si byo nayo ikabide microsoft twabonye ko atari byo numvume ngo ni ibintu bishobora gushabija mu biganiro by'ingene biza barakusobana mugabo simva ko ari ibintu byo rinda kuvuga ngo tugira twugare canke tugire gute twategereza kubyumva mu ntumbero y'intwaro rusange twiyemeje
ikigoye
mu Burundi nuko intwaro rusange tuyinjiramwo mugabo ibyangombwa byayo ntitubitahure
Tu veux tenir chuter mes écoles comme la bande à Nyakoumé, il a dit on est joué d'Amérique, tu es comme on a Frédéric, Mélu Eneza Mouli Hega Frédéric.
Bougendana
Bougendana, Kandi Kazina Ninde
Niramheva.
Et qui va zoïti en viro, mon canigato
Niti en viro.
Dégo.
Ingingo bafashe ni kwa kwihora ni kwa kundi ko kwigiza inyuma aba banyaburaya n'abanyamerika cyane cyane abantu bose bagize icyo baterera ngira ngo mukwiya minisitingo cya gatatu niho kugata kandi rero ubundi uko amaradiyo nk'uko sose yari karabivuga kuko byategerezwa kugenda ikinyamakuru ntiwocugara burundu kubera ikosa ribaye ubu ni imiburi iburi bavuga ati tuguhagaritse ameza yahama turongere hano nayo kuvuga ngo burundu biribonekeza neza ko leta yacu itariko itariko iragirira ikigongo abantu baba baragize uruhara na rumwe mu kwiyamira igikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu rero nkavuga nti niza boraba bakabona yuko ari ababyeyi kandi tuba dushaka kubaka afurika y'urunani y'ubumwe kandi ahantu hari ubumwe hategerezwa kumvikana ibyiciro byose kuvuga abayiyamirije ikiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu ubu turi mu bindi bintu byiza hari hageze ko babiheba bakababwira ati ibyo mwaharanira ntibyakunde rero ngo dusubire twubake afurika uburundi bube bwiza buyagwe neza nayo ibintu byo kuguma twihorana iyi ni nk'inzigo y'akazikira kandi nayo naho izodutikana kuko nk'ubuhuye ni hahandi ibi binyamakuru bye bwawe bace babiha nabyo bica biraba abantu bagwanyiye leta yacu rero ingorane rero tugaca ziba nyinshi kandi kirumvikana ko ibi binyamakuru nabyo bica byihora leta ntiba igisubiye kuvugira ko ngaho kuri ibi binyamakuru
murakoze Frédéric reka duhe ijambo mushyirantahe Innocent Bano cyane cyane reka abe nk'uwishura ku cimvire cyashikirijwe na Faustin Ndikumana mucyo mubwira ko mugende icyo muvuze ko bishikirijwe na Frédéric duga ku ijambo
ngarutse kandi ku kibazo cyerekeye amategeko hajya amategeko n'ikintu gikura amategeko muri leta yo mu bujyambere muri amerika n'amategeko muri amerika amategeko y'u Burundi nayo mu Burundi kirigenga hanyuma iyo hageze amasezerano nk'uko tubizi igihugu cyose giteza gukurikiza aho umuntu aza gukorera umuntu wese ushaka ubunyamerika cyangwa ubumufaransa uteza gukurikiza amategeko yo muri icyo gihugu urenze amategeko yo muri icyo gihugu igihugu kirafata ingingo hanyuma ikintu nashaka kuvuga ni uko iraya y'ibya amerika cyo yadiyo yonyine ikorera mu Burundi hariho n'ayandi maradiyo mu gihe rero harimo akantu k'agatoki leta irasho ifite ububasha eka n'uwo na sense ariyo twokwita uhagarikiye ingene ibinyamakuru bikora arakebugwa akabaza leta yashobora kubaza ibi n'ibiki n'ibiki bigera ko amategeko atubahirizwa muri icyo gihe rero icyo nipfuza jewe nibaza ko nosaba ni uko atawodadaza haba muri abo barongoye iradiyo y'ijwi rya Amerika bakaraba aho barenze amategeko mu byo bari basezeranye aho barenze amategeko bakaraba nyine oyakurikiza bakabananya bakora nicyo cyonyine mbona gukurikiza amategeko y'igihugu yaho uri kurakorera udakurikije amategeko yaho uri kurakorera rero nibaza yuko nta bubasha uba ufite gukorera aho hantu ijwi rya Amerika ntirikurikiza amategeko uko leta ibasaba hanyuma barabe ko ibintu bitazogenda neza
muri kumwe n'abandanya komeza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Nkombikije
mwiriwe neza akandi kazina ni nde Joseph
Bigirimana Joseph
Bigirimana muri hehe
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akabazo icyumviro
mwanze mu ndamukiza batumire
barakumva tugwa ku ijambo
akabazo mfite ku bijyanye n'iryo tangazamakuru n'ibyo bitangazamakuru mpuzamahanga birimo BBC n'ijwi rya Amerika ese uko kubifunga bakabihagarika kumvikana ku butaka bw'u Burundi niba hatabaye ku negosiya ngo bumvikane ku mboni zindi zaba zaratumye ibyo bibazo bivuka hagati yabo n'ubutegetsi noneho ukabureba ko ayo maradiyo yagize gahunda yo kujya atangaza ibiganiro biciye ku mirongo migufi iyo bita shortwave ese igihe bazaba batabashije kumvikana ubwo byaba genda bite ese ubutegetsi buzajya bugenda urugo ku rundi rukajya rureba umunyagihugu uri kumviriza iyo radiyo ese babona bizagenda gute amaherezo bizagenda gute akandi kabazo kandi wenda nabaza ko tekinoloji igenda itera imbere ko abo ba BBC na Voix d'Amérique bashobora gukoresha ubuhinga bakaba bakoresha uburyo FM yakumvikana ku butaka bw'u Burundi hadakoreshejwe iminara y'u Burundi ese ubwo babona bizagenda gute ese ubonye numva aho kwicara bakaganira ibibazo bigakemuka uwakoze amakosa akayasabira imbabazi hanyuma abaturage bagakomeza kumva ibiganiro byiza bihita kuri ayo maradiyo sawa murakoze ikibazo twanjye twaka
murakoze Joseph Bigirimana ibihano byafatiwe iradiyo abongereza biratandukanye ibihano byafatiwe Burundi nashaka ndabibamenyesha Joseph Bigirimana BBC nukuvuga ko itazosubira yahagaritswe ubutagisubira inyuma nwe yavuga ko ari guhagarikwa Burundi mu gihe ijwi rya America ka ibindi bihano byongerejwe ari kuza amenyesha makuru bari mu Burundi gukorana ni radio ijwi rya America ariko reka rero Mushana Foster ndi komana mu gihe cyo muvuze ko wishikirijwe na Joseph Bigirimana avuga ko ubuhinga bwa none mu gihe bocha kwindi mirongo ya FM agatanga za Burundi byogenda gute eka akwa yashikirije icyumviro eka mwese mwahuriye koko ibiganiro ari byo bihambaye muri iki gihe duwa ku ijambo
ego bo ibyubuhinga kumbure sinzi nyine amenye iby'amaradiyo nyine ashobora gukora mugabo nuko nyine no tubona yuko ko baratera imbere ugasanga ibiganiro birahanahanye uburinga ngo rufana bumenyi abantu bakabyirongera bakagira gute ngabiragiye ku buryo busesuye nayo yaheza gufasha kuko urabona n'abantu impunzi bayivugira ko abakunzi byo mu bundi birikubira havugirwa umbura ari nabifuza gutabwa ugasanga warumvise akana kari nyine kifashe kandi urumva na niyo BBC na BBC tanke Voix d'Amérique byahaka ikibanza abantu bo muri leta bagashyikiriza ibyumviro n'abanumviriza ibiganiro byose mukora haba uvugira uruhande rwa leta n'uvugira izindi mpande ugasanga ibiganiro biri ekilibre bijya kuba ngo ekilibre kandi icyo kintu cyari cyiza hanyuma rero ugasanga rero nakarya ahubwo ko gutuma demokarasi yisesura cyane hanyuma nsubiye no ku byo mugenzi wanjye Bananika aravuga ati gukurikiza amategeko gukurikiza amategeko nibyo mugabo burya amategeko sinareka gusira ku mategeko yagiyeho nicyo bituma usitahari ubutungane atari inzego zigenga ku ruhara rwa leta nibaza yuko izo nabo abitahura byumva leta irashobora kuba ifite itegeko ntiryakurikijwe mugabo haze ubutungane haze urundi rwego rwigenga rukavuga tuti ntibambewe kanawe awihenze ntiwabisibyo urumva ni kintu rero cyo kuraba ingene yuko leta muri uwo mwanya nayo nyine ikigeza kumviriza impanuro z'abana bariya n'izo radiyo nazo zizi bikumva yuko atari aho zarengewe ati reka natwe turabe ibintu dushobora aricyo dushaka kose twagikosora mbwa igihambo niko tuvuga tuti uravye ibiganiro nica kuri ayo maradiyo ntiwuvuga ngo amaradiyo yakora biri byinshi gusumba byiza byari byinshi byiza abantu bakunda akantu karabaye kamwe agatotsi sinibaza ko byogera kuri iyo ingingo yabe uko mu gihe umwanya w'ibiganiro ubaye ugishoboka na cyane cyane n'amategeko bagategeza kora yuko yakubyubahirizwe cyangwa tubahirijwe n'abandi bashobora kubigiramo uruhara. Intara ifite 40 igizwa shingiro igiza shingiro avuga ati umuntu wese mu Ifaransa avuga ati toute personne qui est dans l'acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel les garanties nécessaires de sa libre défense ont été assurées. Umva no mu Burundi birahari igihe rero umuntu atarakiza bose avuga ati nibaza yuko ari ibintu bitandukana mugabo ibyo za gufatira muri rusange ngo abantu bagwe mu mporo bareke kumviriza radio yatanga urubuga kuri bose mu gihe na cyane cyane n'ibihe turimo ariho nyine n'ayo maradiyo mbona yarakenewe.
Ego mu shana hino samba no mu gihe namwe cyo muvuze kubishikirijwe na Joseph Bigirimana tuga kujamo
Jenny baza ko igihe atari cyo nababwiye cyo atari cyo kudadaza kandi aho vada America ijo ya America ribuze kwisha mu zindi nzira turabe ko twatanga amakuru yacu nibaza karimo ya ntumbero yo kwashaka ibiganiro ya ntumbero yo gucisha yo bisatse nibaza ko nabahanura yuko iyo nzira batoyikiza ahubwo bakurikiza inzira y'ibiganiro kugira abandanye bakorana nkuko bahora bakorana na cyane cyane bakurikiza amasezerano bafungisha hagati yabo. Nongeye kwibutsa yuko muri communique bashyize bavuze yuko iyo ngingo sejiska nouvelle ordre urumva ko akiriho haratari inzira z'umutoreri wacu kudadaza rero byiza kuvuga ngo barondereze n'inzira ega igihugu simone igihugu sa sifamiye umuntu umwe igihugu n'igihugu kandi igihugu national trafice izindi nzira zishobora gucishamo hanyuma ku byo fotavuze nibaza ko mu gihe bibyo bivuga ko yarenganye nkuko abivuze yashobora kwicura amategeko icyo gihugu icyo cyumviro nico mugabo ico nashaka kuvuga nuko amasezerano yabaye hagati y'u Burundi na Amerika y'Amerika ateza gukurikizwa hakurikizwe amategeko mu gihe tubakurikiza amategeko haba leta haba ibyo by'Amerika baba bariko barengera ibintu byinshi cyane cyane inyungu z'igihugu reka n'inyungu za sivyo by'Amerika nibarabira barongoye radio aho ibintu bigeze barabe ingene bakwishyira hamwe ndabisubiyemo bumvikane batorere inyishu ku byo batagenze neza bisigaye nabyo n'ibyiyumviro n'ibyifuza abantu bakwiyumvira mugabo inzira nziza yo kurondera izindi nzira zo gutanga amakuru kuko n'u Burundi burashobora kuraba ingene bwakwitwarira naho batuba bariko barakoresha bariko bararengera inyungu z'igihugu n'u Burundi burafite inzira zo gucishamo kugira barashobora ibyo by'Amerika ibyo by'Amerika ni Rwanda nyirikora ko uko ryahora rikora aho bitagenze neza bumvikane na leta na cyane cyane ugwi sense barabe icyo kibazo ko cyova mu nzira ibyo ni ibintu bishika hose saha mu Burundi byari bisitse gusa twarabibonye no mu Faransa igihe cy'amatora ya Macron yari ikinyamakuru cy'abarundi bafunze twarabibonye mu Rwanda na bigeze barigeze kuyifunga cyane ko baramifungura ibyo ni ibintu bishika hose ntihagere rero umuntu avuga ko arakamara amaza gusa nibarabe
ingene bumvikana. Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza radio y'ishuri rya Amerika turi kumwe na Manirakiza mwiriwe neza.
Yeah.
Egera telefone muvuge cyane Manirakiza muri hehe?
Ndabumva jewe.
Muri he?
Turi Gitega mu taho.
Mwego murafite kabazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane ku ngingo.
Kuba barugaye ayo maradio udasi byiza bahahombera abamwirahomba n'abanyamahanga bagahomba rero bujya mu Burundi akunda kuvuga yuko ukuringo kurababaza n'ukuvuga iyo banze yumvira kugara ama radio hariho ibintu byiza muvuga byirinyegezwa kandi gere kugira nabi abanyagihugu n'ukuvuga muco gihe rero aca bababara bakashavuga ati ako bandanye hadusesera gatari reka tubugarire Burundi. Rero ingaruka mbi zishikira ubwa mbere abamenyeshamakuru mu bisanzwe umuntu tubaye mu buzima butandukanye bwo kwisumamwo hajya na hariya numva ko abamenyeshamakuru uko abujije gukora bakubari mu gihugu ko adazotanga amakuru ku maradiyo numva ko batikiro nk'abasumira umwana bacumbwa mu kizungu hamwe mu ndaharari ndara hakabyuka imizigo numva yuko bizorerekanira neza hanyuma ku Barundi abarundi busanzwe abarundi bararushe kandi benshi gose bararushe cyane bamwe barabura babo bakanyurwa bawo akabahiga bakabura mu shobo tandukanye abandi bakumva ngo bishwe bagatoga biziga bicho gihe yo kubera bishika abantu bagakomidoro mi bagageza amazikure bakavuga ati nyabuna ariko abikora ni bariya urumva ko bica biheza bigaca bibabaza ariko ariko barashagereza kunyegeza makosa ya urumva ko abarundi nabo nyene turahombye kandi turahombisha ni gose hanyuma amakungu nayo naragira ingorane kuva nuko ntegeza ngo amenye kimbega ibintu bivaje gute kugira ngo bashobore kugira raporo batanga muri yoni ikintu bimeze gute kubera ibintu byose bikorerwa mu gifuri namwe ariko arashikira abarundi abera mu gifuri ni ukuvuga nta bateheza ngo abimenye hanyuma icyo nanifuza cyane cyane rwose nk'intererano kugira ngo ibyo byose bihere ni uko mbona yuko hobaho pression internationale ni ukuvuga ngo ikagira icyo ikoze kuko ngira ngo barafise ububasha ku gihugu kubera kiba cyarinjiye mu muryango nibaza ko bashobora kurakuni bahanura kugira ngo ibintu bishobore kubandanya bimera neza hanyuma ikindi ko nibyifuza nimeko ndasaba bamenyeshamakuru cyangwa se abarongozi ba VOA ni uko mworaba mukaca mukereye amagurupe ya WhatsApp kugira ngo muzuze muha amakuru abantu bazeze barumviriza kuvana n'uko iyo abantu benshi ntaheza mumbiza
amakuru
babo ko halo
yego musozere
yego nta niko ndasozera mvuga yuko mwokereye amagurupe ya WhatsApp kugira ngo mushoboze amasangiza amakuru n'abandi hanyuma mu Burundi muco wo gukundana wamyeho abarusa amakuru bagaheza bagahereza abandi kandi mukaraba mukashira ku mamega make kubera mu Burundi murazi ubukene buraturembeje inzara irazura inzara nyatari biragoye hanyuma nongera ko namba murakoze
Manirakiza imvo muvuga ko zatumye radio ijwi rya Amerika na BBC zugarwa nimvo ni ivyimviro vyo wanyu kuko twebwe ivyimviro eka icatumye bugara ama radio nikiri mu itangazo urwego sense rwasohoye ariko reka mpe ijambo abashyana turi kumwe bagire icyo bavuze ku vyimviro bwashikirije reka dutangure kuri mwebwe Faustin Ndikumana mukanya gato cyane
ivyimviro bishikirijwe na n'uyaje kuvuga kubisanzwe urumva ko abwa kababaro kivyo ayo maradio ategeza ko ari karafasha n'ingeze kubivuga mu guhe ibyimviro bitandukanye abanyagihugu bakavugira ko mu gushobora kuvuga ibitagenda neza uko mu bisanzwe mu mademokrasi habe naya y'igihugu by'iwacu amaradio yose usanga ashobora gutanga aho urubuga n'abandi banaje kuvuga ibyo bakebura cyangwa ibitagenze neza bishobora gutuma mbere n'abafata ingingo bashobora kwikosora n'abanyagihugu bakumva yuko ibyumviro byabo kumbura ubutandukanye bwabo bisaba biri kubiravugirwa ibyo rero iyo bisubiye inyuma usanga ku bijyanye no kuri intwaro rusange n'iterambere hari ikintu gisubiye inyuma rwose kandi ibyo twaba turiho turavuga ni uko burya abantu bo mu nzego zo mu cyo bita pouvoir executif iyo hatabaye ubwihe bw'amaradiyo usanga habaye amakosa menshi kandi ugasanga ayo makosa bashaka yuko atavugirwa aheru ngo amenyekane iri ingwano nini kenshi biri na bene abo harya ubwihe bwo kumenyesha amakuru amaleta aguma nigana ati nyabuna byugabanuka ntibavugire iheru abandi nabo bakavuga ati ahubwo byumva byukiza byinshi kuko hariho ibyo usanga bitari kubiragenda neza bari nk'umutegetsi yanyuruje igihe yanyuje nk'amatungo cyangwa yari igiturire cyangwa yakubwe bwitanyura iyo biri kubiravugirwa ku mbere n'ibintu byohera ibyo rero nagira mbwira ujya mugenzi wanjye mbano niko byama kumva ngo leta ntaka ngo igira ngo nisha niko n'ingwamira ni zose mugabo igihambaye ni uko tubanza kumva ku kamaro k'ayo maradiyo tukumva icyo afashe tugahita tukaraba n'ikosa adafite igiti ikosa riba ryakozwe n'ibindi byiza byinshi biba byakozwe n'ayo maradiyo no muri adiminisa cyangwa n'ubundi muntu ashobora gukora ikosa cyangwa n'ibiki mugabo kubwira uyu mbuga ati nk'uyu mbuga ati kwirukana nk'umukozi cyangwa mukavavanura n'ibintu bishyikirwa habaye ingorane ngira dusengera zananiranye hamwe ati ibi bintu kusa n'agahabwa mugabo byari byabaye ku radiyo BBC na ntuze nka radiyo ntuze ivuada mbere cyo kuvuga ngo hari umuntu akora mu iradiyo mu butungane bw'urundi bwongera ibyo ntibijyanye no ku iradiyo iriko irasangirana iradiyo iriko iravuga ibiganiro ihereza abanyagihugu bakavuga ntibihuye ngo umuntu ngo kirisaga ati igume muzi iriko iramuha ijambo kugira ngo acyoza cyangwa mugabo nibaza kuvuga ati umuntu ariko arakora akazi ibiri mu bindi bisanzwe muri radio ikiratanga espace abantu bakayivugira ko n'ukuri ibyo bintu ntibisavirima nabo bazi ko turavuga ibintu bidafite ibyo bintu bidasa kandi nk'ubutumwa bwabundira bwaburundira cyane noneho n'ubundi radio ntuzeyi ibonesha baravuga ubutungane ko burarondera ingene byogenda mbwabo n'ubanagana sebye nayo nyine ntibikirugurwa kuva mu 2015 nayo nyine ngora mbwa nibaza yuko twobikuramo cyane politiki ibi kugira bigende neza ho wanda hakavamo ibishobisho bya politiki hanyuma tukamenya inyungu dukeneye tukamenya akamaro k'ayo maradiyo hanyuma noneho kugira umwana n'uburundi twako turavuga tuko dusagaye n'impunzi hanze n'aya maradiyo muri atwo yakora bayavugira ko ugasanga ibiganiro birahanahanye noneho n'izo
zikaza kumenya
ibiri mu gihugu zikabyumva uko watu bashaka ko
ndabura kanya kihuta mushana hefa
yafasha
byinshi cyane gose reka duhe n'ijambo kandi no sambano nawe nyine agira icyo avuze kuvyashikijwe na Mandi yakiza avu afise ivyimuro vyiwe by'ukuntu iyo radio ishobora kuba yarugawe tugaku ijambo Innocent ndabona Innocent bano telefone yiwe yasubiye gucika reka tumurondere mukanya mukuri muratwumva Innocent oui
ego
muduwe ku ijambo
ko bavuga ati jama cyo manera uwo wabuze
ego
ni ibintu biri ku mutima wiwe yiyumvira kandi bishyize ni intumbero za politiki ndabyumva mugabo rero ikintu ashaka kuvuga nuko iradiyo ya Amerika riza gukorera mu Burundi yarifite intumbero ni ryari rije rifite intumbero yo gukorera uyu cyangwa uyu ari leta cyangwa abagwanya leta mugabo ryashaka rifite intumbero yo mu byo byisinze ari ndavuga bari ko baragira amasezerano yafite byateza gukora muri icyo gihe rero je nibaza ko kubona ijwi rya Amerika baragiugaye birababaze kuko abarundi ega abarundi benshi barumva ijwi rya Amerika mugabo rero icyo nashaka kuvuga ni uko mu ntumbero mu bikorwa byayo mu gihe ijwi rya Amerika ryarenze rikajya mu bikorwa bitari bumvikanye ko kandi mu ntumbero yateza gukorwa kugira inyungu z'igihugu cy'u Burundi zibandanye zikingiwe nibaza mu icyo gihe kuteza kwikubita agashi ikaraba yuko yoja mu ntumbero yo gushikiriza ibintu bishobora gufasha haba mu gukomeza intwaro rusange haba mu kumviriza ibintu bishobora guteza imbere igihugu na bene gihugu eka mu ma programme yose mu maprojet yose bada Amerika ise ikaraba ikorera ko mugabo ntize nize nkuko yo bigifite umugambo umwe ushobora kubabaza abacankaba
n'ico
gituma bo kwicara hamwe bakaraba aho bitagenze neza bakaraba ko bahakosora kugira abere gihugu abandanye gusiriza ibiganiro byari bisanzwe bitekanijwe n'ijwi rya Amerika kuko umuntu wese arafite ingene yabyumvamo ariko rero bitarinze kurengera bitarinze kononera inyungu z'igihugu
kuko
nizo za mbere
tubibutse inshuti mwese ko muri komora abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Ndayizeye mwiriwe neza
mwaramutse neza cyane
mwaramutse neza muri hega Jean Ndayizeye
ndi hano hagati mu gihugu cya Etats ni muri Iowa
muri Leta z'Ubumwe z'Amerika muri mu ntara ya Iowa egome ikibazo cy'imvira turiko tuvuga cyane cyane ku ngingo yafashwe n'urwego sense yo kugara iradiyo BBC na n'ijwi rya Amerika ibihano bitandukanye kuko BBC yoyo yagizwe umuziro ku butaka bw'u Burundi muri iki gihe
ego ndaramukije abatumire kwanza
barakumva
mu bisanzwe numvirije ikiganiro kuva kera mugabo no munsi muri tekinisi yo hari ikibazo kuko haba abatumikwa haba abanywanyi bitwa cya Amerika haba nawe we ubwa umumenyesha makuru mwese muvuga bicikagurika hanyuma jewe ndiko ndumviriza ikibazo aho kiri kwitwa rya Amerika je aho ikintu gikomeye nkuko nakurikiranye urwego rwa sense ngene rwabivutse ikibazo gikomeye cyane gose ari nacyo ngomba ko mumpa kumuci ngene cotore umuti naho muca hirya no hino aho numvise hakomeye ni kururi ya mukozi akorera kwitwa cy' Amerika mu rurimi rw'Igiswahili aho njewe niho numva bizirikiye rero mu gihe uwo muntu yoba kibandanya akora kandi nabo uko abariho numva bazirikiye Ero ukwego kwitu ya Amerika ni urabi ngene wukwicharana na senise ndazi ko numvise ngo nta butumirwe barose mu kirundi bavuga ngo ubandwa ni wabanzurugi rero barabe ku nyungu z'abanyagihugu bakunditwe rya Amerika bakunda kumviritsa ibiganiro bitandukanye barabe ingene bokwegera senise bakishikana bo nyene bakarabe ingene bokomera amashi senise iradika subiri kukuruko kuko n'uruhombo runini ya mu bisanzwe nk'abatwege usaduhurikiye mu mashirahamwe atandukanye dukorera mu bihugu byo hakurya aha nahariya ucusanga natwe tutafise isakanirizo ryaho tuvugira mu bisanzwe n'ivyo hanyuma nagoma mbunira kagohe kuri abo banwanyi bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bavuga ati ngo leta ngo ishaka ngo abo mu mahanga ngo nibiki ngo nibaronke ingene bakurikirana ibyo amatora iyo mwene izo mvugo n'izimucusanga ziriko zirateranya mu bisanzwe izo simvugo nziza nibareke hagati y'irijwi rya Amerika na sense bikorera akazi kugira ngo natwe turonka koyo ko murakoze
murakoze Jean Daizeye inosamba no duga ku ijambo ya ku vyimviro vya Jean Daizeye
nibaza ko icyumvira mvuze ari cyo kandi ni mu ntumbero nkuko namwe ndabibasigurira yuko abo kwicara hamwe kugira baganire ajya nabyo nibaza ko ntihasiye mu bishobisho by'abantu bari ba bagaragaza umunezero cyangwa barakubera siji rya Amerika mugabo bashire barindire barabe inyene badotorera inyishu icyo kibazo nibadadaze nicyo kintu cya mbere hanyuma urazi ko ijwi rya Amerika ntiritanguye guheraho uwo munyamakuru atanguye gukora mu ijwi rya Amerika mugabo ijwi rya Amerika ryane rikora kuva kera haba abari ku butegetsi ubu n'abari buriko kera eka abarundi bamye bumva ijwi rya Amerika nibarabe rero ku neza y'abenegihugu b'abarundi nyine bakwicara hamwe kugira icyo kibazo bagitorera umuti atabintu byo kudadaza inyungu z'igihugu n'inyungu za ijwi rya Amerika bose baranye bazishyira hamwe hanyuma batore teredantante kugira abanywanyi b'ijwi rya Amerika bamenye bayumviriza atantambamye n'imwe ihari nico nifuza kandi nibuza yuko ijwi rya Amerika rishobora gufasha byinshi atari byo gusambura mugabo byubaka mu ntumbero yuko igihugu cy'u Burundi cobandanya gitekanye kandi kiri muri demokarasi n'intwaro zirangwamo amategeko murakoze
Faustin Ndikumana duga ku ijambo
Jeni baza yuko uko bose ubyumva bumva ko atanumwe yanegura ibyo irujya Amerika rikora kubona bose ko twavuze abantu yabavuga basavuga bataranze makuru tukati ijwi rya Amerika girirwa ragira ibi nuko ijwi rya Amerika ari radio ikivugirwa na bose kandi ibyiza byinshi bikora bihari urumva naho byo ari ibintu bitumvikana ko na leta ni bya bindi byo barabigwa mu mategeko mugabo si ibintu ijwi rya Amerika uko rikorera akora icyo bita appreciation du public nta numwe ndumva ari karariganye nicyo cyambere gihambaye muri ibyo byose kuko ari radio zateranije twarazumva nk'iradio zakoze amabi na apresiasiyo du pibiki yarabyumva ivyo rero vyo gufatira kintu umukozi yaronse akazi kanaka yumva ari biri mu mategeko yo hejuru kuko ntibihura vrema n'iradio ibiri kirashikiriza ibiganiro kandi noneho ijwi rya Amerika rirakuriko riravugira mu Burundi ni radio ko ari yo mu mahanga mugabo irinvuga ati turaje kuvugira mu Burundi iwanyu iradio y'abanyamahanga ije igakoresha n'ikiwundi kumvisha bari igakoresha ibintu by'ikirundi by'iwacu nyine ikaruvugiramo n'ivyo je n'umengo ni ibintu umuntu ategeza gushima kumva hari radio ivuga ati ndi muri Washington mugabo ndaje ikirundi mashaka kukivugira ko ibiganiro kaba mu kirundi mu ndimi zo kwitsi n'ikirundi kiravugiweho je numva mengo hari byiza byinshi nuko abantu kumbure inyungu tumenye tubura ingene tuzimenya inyungu z'igihugu harabi inyungu z'umutegetsi bwite n'inyungu z'abanyagihugu kenshi ziragwana abantu bakabura izo bita inyungu z'igihugu kuko n'umuntu ari mu ntwara aramumva aba ari umuntu arashobora kuba ari kakoresha ubutegetsi bwo mu ntwaro kugira iteka ari inyungu z'igihugu kumva inyungu z'igihugu nazo ari z'abanyagihugu muri rusange nibaza ko ari ibintu byo gushishoza cyane mugabo ubyumva icyo nashimye yaba bano yaba ariko baravuga bose nta n'umwe aragaye iby'ijwi rya Amerika bose ko navuga turi mu bw'ibiganiro mwumvikane numva rero na leta yose yamwe igihugu rero yo ishaka twe ko mvuga ko igihugu bayo twashima ibyo biganiro nidufashe rero nayo rero ivuga ati nimuze tuborohereze baze muri gihugu bavugane ibyo byose nitwe tuhungukira nitwe turiko twahungukira gusumba igihe ijwi rya Amerika rikorera kora
muri iki gihe mushena inosamba no hari ikintu abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika eka abakunzi bi radio ijwi rya Amerika eka abategetsi Burundi abahinga bama bashikirije interano yabo ku ijwi rya Amerika hari uruhara bugira kugira ngo bafashe mu gutora inyishu ibyo bibazo byose mu kanya gato cyane
deni baza uruhara rwa mbere nuko abasinyanye hagamasezerano ari bo babanze bakicaranye bakavugana hanyuma urundi ruhara nuko amategeko akurikizwa ibisigaye nabyo abo abanywanyi b'isi ya Amerika bakunda izi ya Amerika nibaza ko bato desespera nibaza ko bobandanya bize yuko inyishu zotorerwa ikibazo kidotorerwa inyishu kandi nibaza ko ninyene nabyo nayibonye muri communique barasizemo mwanya nibaza ko uwo mwanya discano verode no kuvuga ko iyo bavuze discano verode no kuvuga ko basizemo mwanya kugira ababitejwe bashore kwicara hamwe babivugane nibagire rero barindire hanyuma ico nosaba nuko abarongoye badamerike nabo botaho dadaza babandanye bubavugana n'abajejwe gukurikirana amakuru mu Burundi barabe ko icyo kibazo cyo bamunzira kugira na radio nimwe ikintu yose menyesha amakuru uko vuzayivuze n'ikintu cyiza cyane mugabo rero iyo barenza amategeko amategeko ategeza gukurikizwa nibarabe rero aho barenza amategeko barabe ko babo bogerageza kubitunganya hanyuma babandanye bakora kugira natwe tubandanye na bene gihugu babandanye bumva ibiri ko birabiri Burundi n'ibyo baterere cyane cyane no gutsimbataza intwaro rusange hamwe n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi hamwe igihugu kibananye itekare nta ngorane nimwe ndabibonamo nibarabe ingene bo kwicara hamwe n'icyo cyonyene mbona ibisigaye nabyo ibyo abantu biyumvira ibisho bisa abantu bashiramo ntaho bisa bihuriye n'amategeko amategeko akaba gukurikizwa haba uwarenze uwo ari we wese haba bada Amerika haba n'uwundi naba n'ikindi gihugu cyo bagise gukirwa niyo serukira Burundi yo bari userukira igihugu ari mu Burundi akarenga amategeko cyo kuvuga ngo nuko ari umunyamerika cyangwa nuko ari mu Faransa cyangwa ari mu Uganda cyangwa mu Kenya cyangwa iki ategeza gukurikiza amategeko agenga icyo gihugu ni nacyo gituma amategeko y'igihugu
wo ndaseza kubahirizwa ibisigaye bibanza kare bintu bitoya cyane mushe na Faustin Ndikumana abantu banyotewe amakuru y'imvaho atangazwa ni radio ijwi ry'Amerika ni benshi aho bakaba barimo abanyagihugu eka abanyapolitike eka abahinga batandukanye ku mpande zose mu migambwe yose ivyimviro vyinshi vya politike abo bose baranyotewe amakuru atangwa mu mirongo irongotse cyane gose ya FM mbega intererano yawe yo hari intererano bo bafise kugira ngo ayo matati ari hagati ya urwego sense n'ijwi rya Amerika atoregwe inyisho
irahari kuko ubwa mbere ho kubona babinyotewe bose n'intango kuko ibyerekana kamaro kamara radio muri rusange na cyane cyane kamaro k'iryo radio bwite ijwi rya Amerika hanyuma ibyo kuvuga kurenga amategeko no kugira cyangwa kurenga amategeko hariho kurenga umuntu ashobora kuba yakoze ikosa administrative ifo kora ko n'igihano abafatiwe na kindi cyakurikije amategeko ibyo by'amategeko banaguma avuga nta nimwe atabyemera mugabo harakenera kumenya n'ububona ko amategeko yakurikijwe cyangwa atakurikijwe n'icyo n'ikindi reka si tayo nyine ishobora kubona ko umuntu yarenze amategeko hariho n'izindi nzego zigenga zishobora kubona yuko umwe wese atashoboye gukurikiza amategeko swatwe mu gihe cyakurikijwe nimba burya bavaga bati ugize ikosa kanaka igihano n'amezi atatu igihe wuce ufata igihano cy'amezi atandatu umva nawe uburenze amategeko ni ibintu nibaza yuko byumva mu ndara muri rusange kandi tubisabye dushimitse cyane cyane kuko amaradiyo afite uruhara ntangire mu kugarukana amahoro mu gihugu nk'iradiyo nka Wada Amerika yo Brema abayumviriza akamaro kayo kari ntangire kandi ko ndabivuga radiyo ishobora kumvikana mu gihugu cyose ikumvikana no hanze y'u Burundi muri aka karere kandi kiravuga ururimi rwacu rw'ikirundi kivugira mu gihugu nka Leta Zunze za Amerika kiri mu mengo n'iteka ahubwo ntitwubandanya dushaka kubifatamo ntitwogerageza ahubwo tugahimiriza leta ikumva kabisa ko tunyotewe nayo nyine ishyiremo inguvu ntiyumve nk'uko umengo ni radio ya Amerika ko yaraze bigiye bitakaba bigiye sekunda byumva jewe ni demokratiko rikatujiremo ni ngubu
yego me ndabona akanya katujanye mushe na Fastan dikumana eka ikiganiro cyarakiza cyane gose ndabashimiye kuba mwaronse akanya kugira ngo muduhe ibyimbyo byanyu kuri zo ngingo turashimiye kandi namwe na mushiga ntahe inosamba no kukanya mwatwe kugira ngo tuganire turabashimiye mwese rero mu eka turashimiye cyane cyane nabaterereye abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika ba duteyakamo bagashikiriza ivyimvuro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer Maclean tukadushimiye na Fatukarara niganije kiganiro mugire amahoro n'umugororo mwiza mwese.
Ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.